Amakuru ijwi rya Amerika rikesha Societe Civile yo muri Baraka yemeza yuko aba baganga bashimuswa agana saa moya z'ijoro zo kuri kino cyumweru tariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022. Amakuru y'ishimutwa ry'aba baganga yemezwa kandi n'umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Baraka, Dr. Mpangayiko Sadiki Albert. Uyu muyobozi avuga yuko muri abo baganga bashimuswe barimo n'umugore umwe wari usanzwe akora muri serivisi yo kubyaza ababyeyi. Ishimutwa ry'aba baganga riteye impungenge impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Murongwe zari zisanzwe zivuriza ku kigo nderabuzima cya Katalukuru, kuko uyu munsi hari zagiye kwivuza zibura abazivura. Kabura Gabriel n'umwe mu bagwayi babuza babavura bageze Katalukuru.
Nari ngwaye malaria mbyutse mu gatondo ngiye kwa muganga, duhura n'abantu barimo baragaruka bambwira yuko baraye batwaye abaganga. Rero je nagenda shikayo, ariko ngeze kwa muganga nasanze koko inkuru ariyo, abo twahasanze bari mu mwiheburo n'abagwayi barimo bamwe barimo baravayo bari mu bitaro. Tumaze iminsi miremire tuko turavuga ikibazo cy'umutekano, none rero ubu bigezaho rero ho nyaho ku magara y'abantu abaganga barabatwaye. Aha nkaje ngwaye malaria, ubu sinimwe ndabona ingene nza kwivuza mu gihe hariho bahora batuvura atamuhera dutanze. Rero aha dufise umwiheburo utagira uko ungana, jewe handiko ndavuga ndi ku musego nta kepfo cya ruguru cyo kwivuza. By'ukuri turasabye ababijejwe barabe bakurikirane iby'amagara yacu n'ubuzima bwacu n'umutekano wacu.
Si abaganga bakora Katarukuru honyine uyu mutekano muke ugaragaraho, ahubwo n'impunzi z'abarundi zikorera ubuhinzi mu itongo rya mwami riri Kaseke zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazihohotera ziri mu mirima.
Iyo turimira abenshi bakunda kurimira ahantu bita mu rya mwami mu ishyamba rya Kaseke hirya y'ikambi ya Murongwe, n'ahantu hakunze kuza abantu bitwaje ibigwanisho bo nyene bagahengera imirima yeze bakaba aribo baza kwimbura bakazana n'ababagurira bakagura mu mirima y'impunzi bakaba aribo biyegeraniriza amafaranga impunzi zarimye nazo zigatahuko. Ahandi naho bakaza bagasanga yizo mpunzi zikorerayo bakazaka udufaranga ziba zifise amatelefone. Aherutse kumu damu yafashwe ku nguvu aracari mu bitaro by'Ibaraka n'ubu
bafashe abana biwanje n'umutama abantu batanu babiriza mu ipori muryamwami babiriza mu ipori babaca amaheri ibihumbi bingana n'amajana abiri. Mayera ibihumbi majana abiri nayo napfuye barayatwara. Abana bahaswe kubafata ku ngufu ngize Imana ndagaruka baragaruka ku mugoroba.
Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa groupe ma y'abatombwe ari nayo ikigo cya Katarukuru giherereyemo kuri iki kibazo cy'aba baganga bashimuswe. Ntibyadukundira umuti wo gushimuta abantu ugenda ufata intera ikomeye muri teritwari ya Fizi. Umwaka ushize w'ibihumbi 2021 mu kwezi kwa 11 abashinwa batanu bashimutiwe mukela n'abantu bitwaje ibigwanisho kugeza uyu munsi batarabarekura. Ovida Singapore ku bwa radio y'Amerika ovira mutarakivuye.